VOA. Muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe, muri kumwe na Jeff Niyongabo mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha. Ibiganiro mukurikirana iminsi yose kuri radio nshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Je ntacyo mbona ngiye gukora muhira, ngiye kwicara nyene mfata isuka ndime.
Nubwo ntituzi yuko bazadusubirishamo cyane nyene tuzobandanya twicaye muhira, kuko na kimwe tubona tugiye no gukora muhira.
Abo n'abanyeshuri birukanywe mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Uramatari wa leta ya Carolina yo mu bumanuko Nikki Haley yagenywe no mu kwa gatatu na President Donald Trump. Ya heza gutogwa guserukira leta zunze ubumwe za Amerika mu ishyira hamwe mpuzamakungu ONU. Chancellier w'Ubudagi Angela Merkel yerekanye uno munsi kwa gatatu ko atanejejejwe n'imigambi ya President Joseph kuva mu matora muri Amerika Donald Trump yo kuva mu masezerano ategekanijwe yo korohereza ubudandaji mu karere kose ka Pacifique bita TPP. Ubuyapani na Korea yepfo vyateye uno munsi kwa gatatu igikumu ku masezerano yo gusangira amakuru y'iperereza ku bikorwa vya gisirikare vy'igihugu ca Korea ya ruguru. Aya makuru n'ayandi makuru twabateguriye turabashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Buramatari wa leta ya Carolina yo mu bumanuko Nikki Haley yagenywe uno munsi kwa gatatu na President aherutse kuva mu matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kugira azoserukire Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Nikki Haley afise imyaka 44, avuka ku bavyeyi babimukira b'Abahindi, ariko ayobora intara ya Carolina iyo mu bumanuko mu kingo kigira kabiri. Ntiyigeze akora mu vyerekeye imigenderanire n'amakungu. Azoba abaye umutegetsi azobagenywe ubwa mbere muri leta ya Donald Trump atari umuzungu. Nikki Haley nti yashigikiye Donald Trump mu kingo ciwe cyo kwiyamamaza. Yashigikiye mu ntango senateur wa leta ya Florida Marco Rubio, igihe Rubio yava mu ihiganwa yaciye ashigikira senateur wo mu ntara muri leta ya Texas Ted Cruz gato imbere y'amatora ya president yo ku itariki z'umunani z'ukwezi kw'11. Nikki Haley yatangaje ko atarashuhiye abakandida uko bari babiri bariko bahiganwa kuba president, ko yamara n'ibimburimburi yari gutora Donald Trump. Yaranebaguye umugambi wa Trump wo kuziririza abayisilamu kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yavuze ko Haley atari umuntu ashigikiye ingingo zikomeye kubimukira. Yongeye avuga ko abanyagihugu bo muri Carolina yo mu bumanuko bamaramazwa nawe. Nikki Haley yabonanye na Donald Trump mu ndwi iheze mu gisagara ca New York, aho Trump ariko arondera kugena abazoja muri leta yiwe. Chancellier w'igihugu c'Ubudagi Angela Merkel yerekanye uno munsi kwa gatatu ko atanejejwe n'imigambi ya president yavuye mu matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yo kuva mu masezerano ategekanijwe yo korohereza ubudandaji mu karere kose ka Pacifique bita TPP mu mvunyapfunyo. Mu gihe atavuze Trump mu izina, yatangaje ko adashimishijwe n'uko ayo masezerano ashobora gusenyuka. Atangaza ko amasezerano yo muri kazoza atazoba ameze neza nk'amasezerano ya TPP. Angela Merkel avuga ko adashimishwa nuko ayo masezerano atazoja mu ngiro. Aribaza ubuzo bikuramo inyungu, amenyesha kwico azi ari uko hazoba yandi masezerano yerekeye ubudandaji yamara kwa ayo masezerano atazoba atunganijwe neza nk'amasezerano ya TPP. Mu butumwa kuri video bwashikirijwe ku munsi wa mbere, Donald Trump yemeye kuva mu masezerano yerekeye korohereza ubudandaji mu karere kose ka Pacifique yitwa TPP, mu kuvuga ko ayo masezerano ari mabi cyane. Trump yubahirije umwe mu mihango ikomeye yatanze igihe ariko ariyamamaza. Donald Trump yatangaje kandi ko ashaka gusubira kuganira amasezerano yorohereza ubudandaji mu karere ko muri Amerika mu buraruko mu mvunyapfunyo NAFTA. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yari yashigikiye cyane amasezerano ya TPP. Yavuze muri kahise ko ayo masezerano azobera akarorero amasezerano yerekeye ubudandaji cyo yo mu kinjana cya 21. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mubandanya kumviriza makuru yo hijyano hino twabateguriye. Ubuyapani na Korea y'Epfo byateye uno munsi kwa gatatu igikumu ku masezerano yo gusangira makuru yerekeye iperereza ku bikorwa bya gisirikare by'igihugu cya Korea ya Ruguru harimo umugambi w'ico gihugu werekeye ibigwanisho roho nyangana. Ubushikiranganje buje kwivuna abansi bwa Korea y'Epfo butangaza ko aya masezerano azotuma Korea ya Ruguru igabanya ibikorwa byayo byerekeye ibigwanisho roho nyanganda na misile ballistic. Amasezerano arekurira Korea y'Epfo n'Ubuyapani gukaba amakuru yerekeye iperereza aho guca kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko guvya bihugu bibiri byabigenjeje hisunzwe amasezerano yatewe ku igikumu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na amasezerano yagenga ubugene ibyo bihugu bibigenza. Amasezerano mashasha yaragwanijwe n'abanyepolitike muri Korea y'Epfo harimo abariko basaba ko perezida waho atanga imihoho. Ubushinwa bucuditse bikomeye na Korea ya Ruguru nabwo nyene bwiyamirije ayo masezerano bumenyesha ko azotuma umutekano uhungabana mu karere. Perezida w'igihugu cya Misiri Abdel Fattah al-Sisi yatangaje no musiko wa gatatu kw'ingingo y'igihugu ciwe yo gushigikira intwaro y'igihugu cya Siriya mu rugamba rwo kugwanya intagondwa ikenewe ku neza y'umutekano mu karere. Perezida al-Sisi avuga ko ikintu bashaka gushimikira ko kurusha ibindi ari ugushigikira igisirikare cya leta haba mu bihugu bya Libya, Siriya canke Iraq. Inyishu ya Perezida al-Sisi ishobora gutuma haba umwuka mubi hagati ya Misiri n'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu nka Arabia Saudite gishyigikiye abagwanya ubutegetsi bariko bagerageza gukura ku butegetsi Perezida wa Siriya Bashar al-Assad. Abdel Fattah al-Sisi yafashe ubutegetsi mu gihugu cya Misiri nyuma ya kudeta y'igisirikare yabaye mu mwaka w'2013 yakuye ku butegetsi umutegetsi yari ashigikiwe n'umugwi w'abayisilam Muslim Brotherhood Mohamed Morsi. Kuva icyo gihe Perezida al-Sisi yarafatiye ingingo zikomeye intagondwa z'abayisilam ashigikira leta y'igihugu cya Siriya. Ibyo byatumye imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na Arabia Saudite itosekara. Mu kwezi kw'icumi Arabia Saudite yarahagaritse kurungika ibitoro mu gihugu cya Misiri kubera Perezida Sisi yashigikiye ingingo y'ishyirahamwe ONU yarishyigikiwe n'Uburusiya yasaba gahengwe muri Siriya yamara yihoza ibitero by'amabombe by'indege z'ingwano z'Uburusiya mu bice bibamwe abasivili mu gisagara cya Aleppo muri Siriya. Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yavuze ko inyishu ku ntambara yo muri Siriya itegerezwa guca mu biganiro. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Muri kumwumviriza amakuru twabateguriye kuri Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. N'umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu Rwanda ho Padiri Thomas Nahimana yagenywe n'umugambwe ishema ry'u Rwanda kugira ngo awuhagararire mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu Rwanda mu mwaka w'2017 hamwe n'abandi banyepolitike bari kumwe bimwe uburenganzira bwo kurira indege yari kubavana i Nairobi batwaye Kigali mu Rwanda. Padiri Thomas Nahimana nabo bari kumwe bavuga ko iyo ngingo ishobora kuba ari ingingo ya Leta y'u Rwanda, ariko Leta y'u Rwanda yoyo ivuga ko badafise impapuro za ngombwa. Umuvugizi w'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka vya mu Rwanda Yves Butera yabwijwe rya Amerika ko ataco babivuga ko mugenzi wacu Thomas Kamirindi yavuganye n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagire ubusa ahavuga uko byari bimeze i Kigali barindiye Thomas Nahimana.
Umunyapolitiki Thomas Nahimana ari na padiri yari yitezwe cyane kuruta n'abanyamakuru barimo ibitangazamakuru bikorera hano imbere mu gihugu ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga bari bamwitegereza, ariko benshi muri bo batamuzi, bamuzi ku mafoto gusa, amafoto umuntu ukunda kuba yambaye kostime ndetse n'amataratara mu maso, ku buryo hari ubwo bamwe baba bavuye mu kibuga cy'indege bavuye mu ngendo bageze mu Rwanda bigeze gushaka kuza basohotse bisanzwe. Tugiye kubona tubona abanyamakuru batangiye kuvuga nguriya araje, batangira gushakana nyine bagira ngo bafate amafoto, ariko baza gutungurwa no kusanga atari we, batangira kuyamira kuko abona nyine baratengutse bari bamutegerezanyije igisika. Navuga ko hari harimo undi munyapolitiki umwe ku ruhande uwo mu ishyaka PDP Imanzi ari nawe vice perezida w'iryo shyaka hano mu Rwanda, ishyaka ryemerewe gukora mu Rwanda, Bwana Jean Marie Vianney Kayumba nawe nahamubonye nayambwiye rero ngo aje gusanganira umugenzi nawe utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda.
Mu yandi magambo, nta bayoboke iryo shyaka ryo ryari rifite, niba bahari mu Rwanda nta bari bari ku kibuga cy'indege.
Umwe mu bantu bari bashinzwe guhuza abanyamakuru ariko nawe umunyamakuru w'ikinyamakuru Monjari News yahoze akora ikinyamakuru Umurabyo Anyesu Imana, ntabwo nahita nemeza ngo ni umurwana shyaka, niwe nabonaga avugana na Padiri Nahimana aho yari na Nairobi, no kugira ngo amakuru abashe gusakara ko aheze i Nairobi, niwe wayakwirakwije ko aheze i Nairobi. Ariko nanone navuga ngo ku ruhande rw'abarwana shyaka be ntabwo bagaragaraga niba bari banahari.
Niko se muri Kigali muri rusange umwuka uhari ni uwuhe muri uko gutegereza Thomas Nahimana wari witezwe uyu munsi nyuma ya saa sita?
Urabona ko ni ibintu wavuga ngo ntibishyushye, ariko wakwinjira mu bitangazamakuru aba ari ibyandika ibikoresha amazwi, bari batangiye kugaragaza Thomas Nahimana nk'umuntu ushobora kuba aje muri politiki Rwanda, ariko mu buryo bwa bundi mu Kinyarwanda bavuga ngo arigiza nkana. Bari batangiye kugaragaza ko akoresheje ikinyamakuru cye Le Prophète cyangwa se Umuhanuzi, yakoze icyo babitse amacakubiri Abanyarwanda, abiba inzangano za jenoside, n'abaturage bagiye bahamagara mu bitangazamakuru bavuga ngo birashoboka ko uriya mugabo yabaje agahita aruhukirizwa muri gereza. Urabona ko byari byitezwe muri ubwo buryo, gusa nanone bakavuga bati hari abandi bagendaga basesengura, bakavuga bati birashoboka ko bibaye wenda hari ikindi kintu cya politiki kibyihishe inyumba, bwaba ari uburyo bwiza nk'ishyaka FPR Inkotanyi ryaba ribonye kugira ngo ribone umuntu uhangana naryo mu matora ya 2017, kubera ko barasesengura bakavuga bati abaturage bahinduye itegeko nshinga kugira ngo Perezida Kagame azabashe kwiyamamaza muri 2017. Bareba rero bakavuga bati azaba ari umwe mu kibuga, gusa kubona Nahimana nanone bakavuga ngo yaba ari turufu ya politiki.
Ariko rero nanone nka ibuka irasaba yuko yakurikiranwa, bamushinja yuko mbese bamurega yuko yaba yarabibye amacakubiri cyangwa se yaba yarapfobeje jenoside.
Mu makuru nangira giye nsoma nagenye asoma gutyo, kandi Thomas Nahimana nawe mu makuru numvise yahaye igitangazamakuru mpuzamahanga kimwe, yavuze ko ibyo ntaho bimuteye ubwoba kubera ko nta n'impapuro zimuta muri yombi yari yarashyiriweho kwa kundi umuntu ashobora kuba hari byakurikiranywe, nk'uko muri iyi minsi turi kubona abantu bagenda babazana ku byaha bya jenoside, ukumva we uko yasobanuraga ibintu wumvaga ari umuntu ukomeye.
Eric bagira ubusa, urakoze.
Nanjye ndabashimiye.
Uwo yari mugenzi wacu Thomas Kamirindi yavugana n'umenyeshamakuru wacu Eric bagira ubusa.
Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda sentare yo mu ntango ya Nyarugunga imaze gufata ingingo yo gufunga by'agateganyo iminsi 30 Jean-Baptiste Mugimba na Jean-Claude Iyamuremye bagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ibindi. Turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Mugicho wa masaa kumi y'umugoroba nibwo baregwa Jean Baptiste Mugimba na Jean Claude Yamuremye bagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga. Bombi bari bambaye costume bafunze na karavati, bari bafunze amapingo ku maboko, baje kwamburwa binjiye mu cyumba cy'urukiko. Umucamanza ntiyatinze kubagezaho imyanzuro ku rubanza rwabo, maze ahera kuri bwana Jean Baptiste Mugimba. Umucamanza avuga ko ashingiye ku buhamya bw'abashinja Mugimba barimo wahoze ari konseye wa Nyakabanda Gregoire Nyirimanzi, wemeza ko mu gihe cya Jenoside ari muri sekiteri ya Nyakabanda bwana Mugimba yaremesheje inama yafatiwemo imyanzuro yo kwica Abatutsi. Uyu mutangabuhamya Nyirimanzi Gregoire avuga ko Mugimba yajyaga mu bitero by'isha Abatutsi, akanavuga ko yatangaga imbunda zarimbuye imbaga muri iyi sekiteri ya Nyakabanda. Urukiko ruvuga ko rwanashingiye kandi ku buhamya bwa Valeria Bemeriki wahoze ari umunyamakuru wa radio RTLM, uvuga ko Mugimba yazaga kuri radio gutanga ibiganiro bikangurira Abahutu kwica Abatutsi, ko Mugimba yabaga kuri bariyeri afite za grenade. Urukiko kandi rwanavuze ko rwashingiye ku byo Mugimba ubwe yivugiye ko yari umuyobozi w'ishyaka rya CDR ari umunyamabanga mukuru, ariko Mugimba we ubwo yaburanaga yavuze ko atabona icyaha yakoze cyo kujya mu ishyaka, ndetse avuga ko yaguze imigabane muri RTL mu gusa nabyo akavuga ko atabona icyaha kibigize. Bwana Mugimba yari yasabye urukiko ko ahubwo yarekurwa akajya gushaka abazamushinjura ku byo yise ibinyoma by'abatangabuhamya. Yari yavuze ko ibyo bamushinja bavuga ko yakoresheje inama mu cyahoze ari sekiteri Nyakabanda mu mujyi wa Kigali atari byo, kuko nyuma y'iminsi ne Jenoside itangiye yahise ahungira iwabo ku Gisenyi. Bwana Mugimba yari yasabye urukiko ko rwamurekura akabasha gushakisha abatanga bo bamya bamushinjura. Iki cyifuzo cyari ku rukiko rwa giteye utwatsi, maze rusobanura ko abo rwemerera kuba bakurikiranwa badafunze ari abantu bakurikiranwaho icyaha gihanishwa igifungo kitarenze imyaka itanu. Urukiko rwemeza ko kubera ko Mugimba Jean Baptiste akurikiranwaho ibyaha by'ubugome yafungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe ubushinjacyaha gikora iperereza. Ni icyemezo bwana Mugimba yanze gushyiraho umukono, asobanurira urukiko ko atasinya kandi umwunganizi we mu mategeko adahari. Umuntu wa kabiri wasomewe n'urukiko kuri uyu wa gatatu ni Jean Claude Yamuremye w'imyaka 41 akurikiranwaho ibyaha bya Jenoside. Ubushinjacyaha buvuga ko yakoreye mu ishuri rya Eto riri ku Kicukiro, ndetse akica Abatutsi bari barokotse ubwicanyi bwa Kicukiro bagahungira ku musozi wa Nyanza. Ubushinjacyaha bwamuregaga no kujya mu bitero byahigaga Abatutsi, ndetse no gupakira Abatutsi mu modoka bakajyanwa kuri Eto Kicukiro aho baje kwicirwa nyuma. Ubushinjacyaha bwanavugaga ko Yamuremye yanagize uruhare rwo kwica Nyirarume. Urukiko rwemeje ko nabwo rwifashishije imvugo z'abatangabuhamya rugakurikiza ibyo Yamuremye yivugiye ko yajyanye Abatutsi mu modoka bahungishirije muri Eto Kicukiro. Izi mvugo zombi zihagije ngo uregwa akekweho ibyaha, kandi Yamuremye nawe utarahwemye guhakana ibyo aregwa, ndetse akongeraho ko kumushinja Jenoside ari ukumushinyagurira bikomeye, kuko mu ntangiriro yayo yabuze abo mu muryango we bagera kuri 30. Nubwo Yamuremye yari yasabye urukiko ko rwamurekura, rwashaka rukamutegeka kuguma mu cyumba cye adasohoka, urukiko rwavuze ko ibyaha akekweho by'ubugome bitatuma yarekurwa by'agateganyo, maze rutegeka ko nawe afungwa iminsi 30. Kandi Yamuremye we yahisinyiye umwanzuro w'urukiko. Urukiko rwongeye kubibutsa ko bafite iminsi 5 yo kujurira mu gihe baba batishimiye imyanzuro bafatiwe. Ntacyo baburanye bombi batangarije urukiko niba biteguye kujurira cyangwa se bemeye imyanzuro bafatiwe. Aba bagabo uko ari babiri baregwa ibyaha bigera kuri 7 buri wese, birimo icyaha cya Jenoside, kugira uruhare muri Jenoside, ubugambanyi bwo gukora Jenoside, ubwicanyi no kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Gani Yamuremye w'imyaka 41 yavukiye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu gihe cya Jenoside yemeza ko yari akiri umwana muto kuko yari afite imyaka 18 gusa. Bwana Mugimba we afite imyaka 57 avuka mu cyahoze ari komine Mutura muri prefekture ya Gisenyi. Muri 1994 Mugimba yabaga mu Nyakabanda mu mujyi wa Kigali, akaba yari umukozi wa Banki Nkuru y'Igihugu, ndetse yari n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CDR. Abari uko ari babiri bahise bajyanwa gufungirwa muri gereza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tugarutse mu Rwanda ku vyerekeye Padiri Thomas Nahimana yimwe uburenganzira bwo kurira indege yari kumuvana i Nairobi imutwaye i Kigali mu Rwanda. Mugenzi wacu Etienne Karakezi yavuganye na Bernard Ntaganda yoboye umugambwe utemewe na Leta y'u Rwanda PS imbera kuri, aho avuga ukuntu Padiri Thomas Nahimana yaheze i Nairobi muri Kenya.
Maitre Bernard Ntaganda mu ishyaka ryanyu PS imbera kuri mwari mwiteze mute itahuka rya Padri Thomas Ndahimana w'ishyaka ishema mu ruhando rw'abanyapolitiki imbere mu gihugu?
Ntabwo byadutangaje kuko ikigaragara nuko FPR yafunze urubuga rwa politiki. Politiki rero Padri Ndahimana birumvikana ko ntabwo FPR yakwinjira mu gihugu. FPR ntabwo ishaka abanyapolitiki bavuga. FPR ishaka abanyapolitiki bagomba kujya mu kwaha kwanyu. Ndahimana rero ukurikije ubutumwa atanga, ukurikije ishyaka ishema pati, ntabwo bose bakwemera kwinjira mu Rwanda. FPR ashaka kwinjira mu Rwanda ba baturage batagira ubwoba bwo kwishima, baba izakomeza igahonyora bavuge nk'uko tumerewe mu Rwanda.
Mukumva se ko aramutse yinjiye mu Rwanda hari icyo byahindura mu rubuga rwa politiki imbere mu gihugu?
Yahinduka cyane. Urabona ko amajwi agerageza kuvuga uko ubutegetsi bwa FPR bumeze mu Rwanda aracyari make cyane. Tugomba rero nka Padri Nahimana kubungabunga nzi ufite ubushobozi ureba kure rwose hari byinshi byari guhinduka. Ni ukubaho ko yari kuza aje kudutera ingabo mu bitugu, ariko ntabwo adacitse intege. Nizere ko nawe adacitse intege. Nizere kandi ko n'abanyarwanda bamushyigikiye cyane cyane abari hanze ko batagomba gucika intege. Erega demokarasi iharanirwa, ntabwo FPR izayituzanira ku meza, ntabwo FPR izatuzanira ku isahani, izayiharanira kabone n'iyo hagira ababa imitamo. Narabyiyemeje gutanga igitabo.
Hari bamwe mu basesengura politiki y'u Rwanda Maitre Ntaganda basanga ko Padiri Thomas Ndahimana aramutse yinjiye mu Rwanda ko yagira ikibazo nk'icyo Madame Victoire Umuhoza Ingabire w'ishyaka rya FDU Inkingi yahuye nacyo, no kuvuga kuburanishwa agafungwa. Mubibona mute mwe?
Birashoboka nk'uko bitashoboka, ariko icyangombwa ni uko yagomba kuza mu Rwanda bakamufunga. Bikaba nabyo bigaragara ko inagaragaza neza ko FPR idashaka abanyapolitike nyabo batavuga rumwe nayo. Warafunze bafungurwa, hari n'abandi bagifunze. Ibyo rero ntabwo yatubuza gukomeza urugamba mu ruhando rw'umushyaka rwo guharanira uburenganzira bwacu bwo kwerekana ibibi ya FPR yo mu Rwanda. Ntabwo tuzakomeza gusingiza FPR. Igomba kwemera ko hari ibyiza kukura, ariko n'ibibikora tugomba kubivuga kandi tukabivuga twembi.
Birumvikana nk'umunyapolitiki Maitre Ntaganda, amatora ya perezida mu Rwanda n'umwaka utaha. Mu ishyaka ryanyu PS imbera kuri ubu muhagaze mute mu gihugu mu kwitegura umwaka utaha?
Kuri mu PS imbera kuri turabona ibintu bica amarenga, ariko bica amarenga amarenga atari meza. Nk'ubu ntangiye gukurikiranwaho ibyaha birasobanutse. Ni ibyaha ubona bishingiye ku mpamvu za politiki. Bwana Kerekezi, ndashaka kukubwira ko kuva ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatanu, ubu nitaba buri wa gatanu pari bambaza ibibazo bidasobanutse, agenda nkasinye nahiriwe nkataha. Ariko ibyo bakora ni bwabo no kugira ngo bambuze uburyo bateshe umuntu umurongo, mbese batere ubwoba abatavuga rumwe na leta ya Kigali. Ikigaragara rero nuko FPR nk'uko yabinkoreye mu mwaka w'2010 ntabwo ishaka ko ngira uruhare muri aya matora ya 2017. Birumvikana hari ishyaka PS imbere kuri, hari Maitre Ntaganda Bernard perezida fondateri wayo. FPR itinya iryo shyaka, kandi ikitinye imbera kuri nuko tuyikubita ahayibabaza.
Ndabashimiye cyane. Maitre Bernard Ntaganda ni umuyobozi w'ishyaka PS imbera kuri, tuvuganye ari Kigali mu Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu Burundi, mu mashuri shingiro yo mu ntara ya Kirundo harirukanywe abana mu myaka y'icyenda kuva mu ntango z'inondwi. Abana birukanywe n'abari baremye mu ishure bayoberwa bari baramenye muri antunga mu ishure bayoberwa ikibazo cya leta. Abayobozi b'amashure bavuga ko bahawe itegeko ryo kubarungika imuhira, bamenyeshejwe ko ubushikiranganji bubafitiye umugambi. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
abanyeshuri bari baramenye mu ishure mu nyuma bananirwa n'ikibazo cya leta nibo birukanywe mu myaka y'icyenda mu mashure shingiro y'intara ya Kirundo bari bakiriwe n'amashuri kugira bikunde bitegurire gusubiramo ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashure iyo ngingo ntibayakire neza na buhoro
twarashoboye kuja ku ishure tugenda gusaba ikibanza nyine twicishije bugufi baratugira ati bamuraja ngaho mu ishure mu muriga mutanditse hanyuma turaja mu ishure haheze igihe nyine baratugira yuko muri no minsi baratugira yuko umushikiranganje yabyase nashaka kwiga naho natashe narabitahuye ndataha nyene mugana nashaka kwiga
urabona twarako kibazo cha leta kiratunanira kimaze kutunanira ntabama baronka bose je narasamana 80 gushikano ubonye nari nasabye kibanza nyene maze kwiga nyene turatangura nyene mugabana giye numve je bundi ku munsi wa gatatu batubwira ngo ni dutahe ngo umushikanga ngo yavyanse
aho bari hijya no hino mu mihana bavuga ko batabona ico bagiye gukora n'ubuzima bagiye kubamwo
je muhera nkanje ubu ni mu bukene ni mu nzara je ntacyo mbona ngiye gukora muhira ngiye kwicara nyene mfata isuka ndime yego
nubwo ntituzi yuko bazadusubirishamo cyane nyene tuzobandanya twicaye muhira nta kuko na kimwe tubona tugiye no gukora muhira no kuyerera konyene
abavyeyi biyo miyabaga nabo nyene bavuga ko iyo ngingo yabaciye inkokora
ishpiro ngingo twayakiriye nabi kuko twabyara twabaje ababyeyi biraduhahamura n'abana barahahamuka kubona umuvyeyi yari yizeye ko umwana we arondera akazoza kiwe hanyuma akazoza kagaca kabura umwana agacaja mu ibarabara hakacaja mu guhahamuka ubuje no kugwara yaranagwaye agaciye aguma mu nzu nyene kubera ibyo bibazo bibashitseko none nuko ababyeyi twarabyakiriye nabi twumva abana bacu menga batawe mu ibarabara nyemenga ni ntabwa nyene zahebwe
iyo ngingo vraiment ntabwo yatunezereje ishize abana mu ibarabara hani gwarwa Burundi bweje ariko gwaruka Burundi bweje
abavyeyi bafise ubwoba ko ugwaruka gwabo rushobora gutwagwa n'ingeso mbi
nko bagiye gucika ibisuma birwa barayerera bazavanga badukemo mwabanywarumogi byiza jemo nabana bo babo bareka bakabariga ikibazo bakagisubira maruko babandanyije biga nko bije bize bizaca bifeteraho nyene ni bazagukora no nivyo batize
nkabiyigeme baca batwara indazi z'amashushu zo mu mabarabara imisore kandi nayiciba uko nyene bose baca bacika ibirara baje mu mabarabara birirwe barangara atakazi bafise atagikorwa bafise urumva baramaze kuba bishuri nyene nabyo twari twizeye ko hari icyo bimwe baratera imbere hari icyo baziyungura none nta kintu kiri mu kizovamo twosaba yuko leta yo tugirira imbabazi natwe abana bacu bagatera imbere nk'abandi
abavyeyi canke abanyeshure bafise kandi n'amakenga ko bashobora kutazokwemererwa gusubiramo ikibazo cya leta ni mu gihe ubushikiranganje by'indero bwari bwarabemereye gusubiramo kwigeragereza ico kibazo hageze ko abandi bakora bamwe mu bayobozi b'amashuri baganiriye n'ijwi rya Amerika kuri ico kibazo bavuga ko bahawe itegeko n'ababakuriye mu kubaha iryo tegeko abayobozi b'amashuri shingiro bakiriye abo banyeshure bamenyesha ko babwiwe ko ubushikiranganje bufise umugambi bwateguriye ubwo gwaruka yamara uwo mugambi ntibawumenyeshejwe twarondeye umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo kugira agire icyo abivuze ko ku biro byiwe siho twamusanze kuri telefone yiwe naho ntitwashoboye kumuronka mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
imbere ko dutsezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri saa tatu wibutse ingingo nkuru z'amakuru twababwiye uramatari wa California yo mu manuko Nikki Haley yagenywe uno munsi na Donald Trump kuzoserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU chancelier w'Ubudagi Angela Merkel ntashimishijwe nuko Donald Trump yafashe ingingo yo kuva mu masezerano TPP Juti mwese mwakurikiranye makuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niyo bigarukiye dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Alimaskarara yashize hamwe ibi biganiro n'amakuru twabashikirije kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo tubaseze tubifuriza mwese umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.